Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira kuri FM nako kuri metero 19 na metero 22 ahubwo mu Rwanda niho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi hano muri studio ya 10 y'Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ndi kumwe na Fidel Niyongabo mukanya arabagezaho amakuru yo hirya no kwisi. Fidel, wiriwe?
Wiriwe neza.
Nuko noneho rero ingingo z'ingenzi z'aya makuru. Perezida w'u Rwanda yatangaje yuko u Rwanda rushobora kujya gufasha Congo kurwanya imitwe itwara gisirikare muri Repubulika na Demokarasi ya Congo, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo basanga ari urwitwazo.
Ibi bintu ntabwo bidutungura na gatoya, ahubwo yaba Perezida w'u Rwanda we yabyita kuko biri, akavuga ati u Rwanda twebwe tugiye kwishakira amabuye y'agaciro.
Uyu ni Paul Rusesabagina, Vice President wa MRCD, ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Muri Nigeria ikamyo yari yikoreye essence yaturitse yica abantu 50. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azizihiza umunsi w'ubwigenge ejo bundi kuwa kane, yerekana bwa mbere na mbere mu mateka ingufu za gisirikare. Mugume rero ku maradiyo yanyu, ariko nimuge no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.radio. Amakuru rero tuyahere kwisi hirya no hino. Fide, waduteguriye iki?
Urakoze Thomas. Duherenga ha muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump afise imigambi yo guhimbaza itariki zine z'ukwezi kw'indwi mu kwerekana ingufu za gisirikare za Amerika no munsi ya Amerika yibuka igihe yaronka intahe yayo y'ukwikukira. Biterekanijwe ko Perezida Trump ashikiriza ijambo abanyamerika ku munsi w'intahe y'ukwikukira ari ku cibutso cha Lincoln i Washington DC. Ni kumunsi wa kane Amerika yanonsiyo ntahe mu mwaka w'1776 yikuye ko abakoloni b'Abongereza ico gihe. Mu bihe vya vuba abaperezida ba Amerika bahisemwo guhimbaza uwo munsi mu kugira uruhara mu bikorwa bitarimwo ukuba mu birori vyo kuwuhimbaza bibera mu kibanza citwa National Mall. Mu bisanzwe nta mugambwe kanaka canke umenye politike kanaka birori vyo guhimbaza uwo munsi bishimikira ko ibiherutse gutohozwa vyerekana ko abanyamerika batari bake atakibazo bafise kuvyuko Perezida Trump ashikiriza ijambo ku munsi wo guhimbaza uwo munsi. Ibice 81 vyabo mu mugambwe wa Republika, ibice 55% vy'abatagira umugambwe bahengamiye ko, ni ibice 27 vy'abademokrate barashigikiye ko Perezida ashikiriza ijambo ryiwe yamara kubera igikorwa co kwiyamamariza amatora yo mu mwaka w'2020 kiza caratanguye. Bamwe mu bahinga mu vy'amateka bafise impungenge ko Perezida Trump ariko yinjiza politike mu birori ivyo uyu mwaka vyo guhimbaza ukwikukira kwa Amerika. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho urunani rw'imigwi ikomeye itavuga rumwe na leta mu gihugu cya Sudani rwatangaje ku munsi wa mbere imigambi kongereza imyiyekano muri uku kwezi mu ntumbero yo kuremera urwego rw'igisirikare ruyoboye igihugu muri iki gihe kugira rushikirize ubutegetsi abasivili. Urunani rwagiriza urwo rwego rwa gisirikare urupfu rw'abantu 9 mu myiyerekano yabaye ku munsi w'Imana uheze. Umuyobozi w'urunani rw'imigwi y'abatavuga rumwe na leta Forces of Freedom and Change, Madani Abbas Madani, avuga ko batazoheba inzira y'ibiganiro hamwe n'imyirekano ikiye mu mahoro. Runani Freedom Forces of Freedom and Change rwateguye imyirekano yabaye ku munsi w'Imana uheze igihe abantu 1,000,000 bihereza amabarabara, rumenyesha ko iyindi myirekano ikomeye izoba ku itariki 13 z'ukwezi kw'indwi hamwe n'umunsi wo kugarariza amategeko uzoba ku itariki 14 z'ukwezi nyene kw'indwi. Madani atangaje ko abantu 9 bishwe mu myerekano yo ku munsi w'Imana, abandi 200 barakomereka. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, tubandanye amakuru iyo hirya no hino ku isi tubafitiye. Tubandanize muri Afrika, aho abategetsi bajejwe amagara y'abantu bemeje ko hari umuntu yanduye Ebola ku birometero 70 umuntu avuye ku rubibe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihana na Sudani yo mu bumanuko. Ivyo birateye impungenge kubera Sudani yo mu bumanuko ititeguye bikwiriye guhangana n'ikiza cya Ebola hamwe co kuyadukiza muri ico gihugu. Inkuru yerekeye umuntu yanduye Ebola hafi ya Sudani yo mu bumanuko yatangajwe uno munsi wa kabiri n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu. abategetsi bajejwe amagara y'abantu bemeje iyo nkuru no munsi kwa kabiri kuva cadutse ikiza ca Ebola kimaze guhitana abantu barenga 1,500 muri Congo. Ico kiza kikaba caratandukiye mu gihugu ca Uganda aho abantu babiri bapfuye bahitanywe n'ico kiza mu kwezi guheze. Mu burengero bwa Afrika abasirikare 18 barishwe abandi 4 irengero ryabo rikaba ritazwi mu gitero cakozwe ku munsi wa mbere n'intagondwa z'abayisilamu mu ikambi y'igisirikare c'igihugu ca Niger ahitwa Inates mu burengero bw'igihugu hafi y'urubibe n'igihugu ca Mali. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujeje kwivuna abanse bw'igihugu ca Niger uno munsi kuwa kabiri. Ikirindiro c'igisirikare ca Niger kirahitwa Inates hafi y'urubibe na Mali acara tujije ico gitero c'intagondwa z'abayisilamu. Abasirikare ba leta 18 barahasize ubuzima mu gihe abandi 4 irengero ryabo ritazwi. Ku ruhande rw'umwansi amakuru atangazwa avuga ko abagira iterabwoba batari bake bafashwe. Imodoka zibiri izo ntagondwa zarimwo zirasamburwa n'ibitero by'indege z'ingwano z'abafaransa hamwe n'abanyamerika bakorana n'igihugu ca Niger. Tatizo y'Amerika Washington DC. Abantu 50 bapfuye mu gihugu ca Nigeria igihe ibitoro vyari mu ikamyo yagize isanganya bariko bagerageza gukura muri iyo kamyo vya kumucano. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi wa kabiri n'umuvugizi wa uramatari w'intara ya Benue iri hafi mu gihugu ca Nigeria. Yatangaje ko iyo kamyo yari yuzuye ibitoro yagize impanuka ku munsi wa mbere. Abantu bariko bagerageza kwiha ibitoro vyari muri iyo igihe yakumuriro ihitana abantu 50 abandi batari bake barakomeretse bikomeye bakaba bajanywe mu bitaro. Ibintu nk'ivyo biraba kenshi muri Nigeria aho ari gake igitegere cy'abapfuye kiba kiri hejuru nti vyabaye ku munsi wa mbere. Naho ibitoro bizimbutse muri Nigeria abantu batari bake babayeho mu bukene ntangere. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze abantu 50 barapfuye igihe umuringoti twari ibitoro waturika ibitoro bivuyemwo bikaka umucano.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Fidele urakoze kuri aya makuru ariko mbere yuko tugutegereza kugira ngo uze kutugezaho inshamake zayo tugiye gusoza watubwira muri make yaho bigeze mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu kirimo kibera mu Misiri imikino ibiri ya nyuma y'amajonjora ubu ngubu biri mirakinwa.
Ego irikirakinwa bena irikikina na Cameroon ku munota wa 70 hafi n'icenda bikaba bikiri ubusa ku bundi mu gihe Burundi rukino Ghana irikikina na Guinea Bissau ku munota wa 81 Ghana ikaba ifise ibitsindo bibiri ku busa. Mu zindi nkino ziza kuba Angola iza guhura na Mali hama Mauritania ihure na Tunisia.
Ubwo rero ni mu majonjora nibirangira bazajya munani mu kimwe cy'umunani utsinzwe ahita agenda.
Ego
ndagushimiye Fidele. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda aya makuru rero murayakurikira ku maradiyo yanyu ariko ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho muyakurikire mukanya amakuru mu biyaga bigari. Duhere mu Rwanda aho umukuru w'igihugu Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru uyu munsi yavuze yuko u Rwanda rwiteguye kujya gufasha igihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro iba ku butaka nyine bwa Kongo cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Eric bagira ubusa araduye inkuru irambuye.
U Rwanda rutangaje binyuma y'igihe gito igihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangaje ko kigiye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu butaka bwayo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Chilombo mu minsi ishize yavuze ko mu bibazo bibangamiye igihugu cye birimo n'iby'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa i Kongo. Yavuze ko nibiba na ngombwa azasaba umusanzu ibihugu bituranye mu rugamba rwo kurandura iyo mitwe. Imwe muri iyo mitwe havugwamo FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda kandi bamwe mu bawubereye ku isonga u Rwanda rwamye rubashinja uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Hanavugwamo indi mitwe nka Red Tabara bivugwa ko igizwe n'abarwanyi b'abarundi n'iyindi. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru uyu wa kabiri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe niba igihe u Rwanda rwakwitabazwa rwiteguye guha umusanzu warwo Kongo. Kuri Perezida Kagame ahubwo byaratinze.
President of Congo, same President Felix Tshisekedi, we rejoined yesterday. So we have no, been waiting and I am glad.
Aragira ati ku bya Kongo nibyo perezida wa Kongo yavuze, perezida Felix Tshisekedi, tuzabafasha, twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri Kongo, kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese. Rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo, tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho. Ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekerezaga. Iki kiganiro umukuru w'Urwanda Paul Kagame kigiranye n'abanyamakuru igihe Urwanda rwitegura kwizihiza ku nshuro ya 2025 umunsi wo kwibohora. Akomoza kuri urwo rugendo Bwana Kagame yavuze ko mu myaka za 1994 we na bagenzi be bahisemo kwegura intwaro kuko hari igice cy'abanyarwanda cyari cyaraciriwe ishyanga cyarabujijwe uburenganzira bwabo. Perezida Kagame akavuga ko nyuma y'imyaka 25 Urwanda rwibohoye asanga hari byinshi kandi byiza bimaze gukorwa mu nzego zitandukanye n'ubutegetsi abereye ku isonga, ariko ko intego ari ugukomeza.
Navuga ko aho tugeze mu myaka 25 ari mu nzira y'ibyo twifuzaga ku rwego runini, ariko sinavuga ngo ikintu cyose. Nk'urugero, niba twaragabanyije ubukene bw'Abanyarwanda, niyo byaba kubugabanya ku 10% cyangwa ukabugabanyaho 20%, 10%, ari imbo dushigaje gusa byaba ari byiza cyane. Wenda turi kuri 25% basigaye b'abakene cyangwa 30%, urumva ko twagabanyije ibyo aribyo byose.
Muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi perezida w'Urwanda Paul Kagame mu myaka za 1994 wari ku isonga mu rugamba rwo kubohora Urwanda, bongeye kumubaza niba yiteguye kuva ikose kuba perezida bitaturutse ku bushake bwe. Akavuga ko kuri we no ku rugamba rwo kubohora Urwanda intego nyamukuru yitaho kuba perezida. Aragira ati, mu mirwano ndashoboraga kuhasiga ubuzima nk'uko abandi benshi bahasize ubuzima bwabo.
Yego,
mukuru iyo biza kuba kurwanira kuba perezida sinari buzemo. Intego yanjye narwaniye kugira igihugu ntari mfite ngatanga umusanzu mfatanije n'abandi tukagera ku mpinduka zari zikenewe mu gihugu cyacu. Rero niba ushaka kuba perezida itegura ubutaha uzabijyemo, ariko ugomba kubiharanira. Iki kiganiro cyahuje umukuru w'igihugu n'itangazamakuru cyabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, aho ubutegetsi buhafata nk'igicumbi cy'amategeko akomeye. Muri 1994 muri iyi ngoro niho harimo abo ku ruhande rwa FPR bagombaga gusaranganya ubutegetsi na leta yari iyobowe na perezida Juvenal Habyarimana nk'uko amasezerano y'amahoro ya Arusha yabiteganyaga. Abo bari kumwe n'ingabo za RPA zari zibarinze. Nakwibutsa ko habura amasaha make ngo u Rwanda rwizihize ku nshuro ya 2025 umunsi wo kwibohora. Ni umunsi uba buri tariki enye z'ukwa karindwi buri mwaka. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuba u Rwanda rushobora kohereza abasirikari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwifasha kurwanya imitwe yitwara gisirikari, Paul Rusesabagina, Vice President, tuvuganye mu kanya gashize.
Ibi bintu ntabwo bidutungura na gatoya, kuko tuzi neza yuko ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda rujya muri Kongo kandi rwitwaje yuko rugiye kuvanaho imitwe yitwaje intwaro. Ibi byarabaye muri za 1996, byateye intambara ikomeye yaje kwitwa intambara ya mbere yo ya Afurika ikomeye igihangangiza muri 1998. Ntabwo byadutunguye igihe ingabo z'u Rwanda zateraga zigakurikira impunzi muri Kongo muri za 2000 n'ibindi, barakomeje barongera baratera, barongera baragaruka, ndetse byageze n'igihe na n'ibihugu bya SADC birimo za Zimbabwe zibyivanga muri izo ntambara ndetse na za Angola. Ntabwo rero ari ubwa mbere tubibona, ahubwo yaba perezida w'u Rwanda we yabyita kuko biri, akavuga ati u Rwanda twebwe tugiye kwishakira amabuye y'agaciro muri Kongo, wakongera akadufungurira inzira.
Muri kuri mwebwe n'iyo ntambara ntabwo ari ikibazo cy'imitwe itwara gisirikari, ni ikibazo cy'ubukungu.
Imitwe itwara gisirikare kuva mu myaka 2023 ishize kugeza none, u Rwanda rwagiye ruvuga, perezida Kagame yagiye avuga yuko agiye kuyivana muri Kongo rimwe na rizima, ariko kugeza uyu munsi nta mutwe n'umwe bigeze bashobora kuhavana. Aho kuhavana kugira ngo bahavana, imitwe yariyongereye. Ntabwo rero ikijyana u Rwanda biragaragara muri Kongo ntabwo ari ukujya kuvana iyo mitwe, kuko tuzi neza yuko ibibazo nka biriya bya politike ikibikemura ni ibisubizo bya politike. Iyo mitwe bakayizana bakayishyira hariya ikicara ikaganira n'abahuza, noneho ikaganira n'abayobozi b'ibihugu bakabona umuti uzaramba.
Hagati aho Bwana Rusesabagina Paul, kuva ejo ntabwo ukiri perezida wa MRCD, uri vice perezida. Ibyo ngibyo byubisobanura gute?
Ariko ibyo nabyo nta gitangaza kirimo, kuko muri MRCD turi abantu b'abademokrati cyane, kandi no mu masezerano twagiranye dukora MRCD muri za 2016 mu kwezi kwa 11 twari twarasezeranye yuko tuzagira icyo bita presidence tournante. Amashyaka abiri icyo gihe yararemye yarakoze MRCD akajya agenda asimburana mu buyobozi mu nzego z'ubuyobozi. Haza kuzamo rero ubwo ayo mashyaka ya mbere yari CNLD na PDR Humure, n'ubundi gihe nari imbere y'umuyobozi CNLD kayoborwa na Bwana Wilson Irategeka. Noneho rero haza kuzamwo na Ereremo yabari abasore b'abarescape yari yobowe na Sankara, Major Sankara nk'uko abantu babizi, ariko utagihari. Ubu ngubu hari umuhungu witwa Kabuto Kasimu, niwe ubu ngubu umuyobozi wayo, akitwa umuyobozi wa kabiri ukurikira Sankara, kuko Sankara iteka ryose azahora ari umuyobozi. Ubu rero hinjiyemo na Twagiramungu na RDI muze, nawe buriya nawe ni umwe mu ba vice perezida nayeje ari ubundi nawe azagerwaho azaba umuyobozi. Muri MRCD dufite demokarasi, umuperezida araza akayobora umwaka akavaho, undi akayobora undi mwaka akavaho, undi akazayobora undi mwaka, bigakomeza bikazenguruka. Nicyo mu Gifaransa bita presidence tournante.
Ubu rero president wa MRCD ni inde muri uyu mwaka uri imbere?
Ejo saa sita z'ijoro, ni ukuvuga ijoro ryakeye ejo, kuzakomeza kugeza ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2022, MRCD izabiyoborwa na Wilson Irategeka, ari nawe muyobozi wa CNLD.
Bwana Rusesabagina Paul, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane Bwana Thomas.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi, aho imyidogo ari myinshi cyane kubera igiciro cy'amavuta y'amamesa kidasiba kuzamuka mu ntara ya Bubanza. Ni inkuru twateguye kandi tugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Abihereza amavuta y'ibigazi bita amamesa mu burengero bw'u Burundi mu ntara ya Bubanza baridoga ko igiciro cy'amavuta y'amamesa kiguma kiduga, aho benshi caduze kuva ku mafaranga 1000 gushika ku 5000 ku kidumu cy'amalitiro 25, mu gihe bari basanzwe birimira ikigazi kivamo amavuta akongera agahingurwa muri iyo ntara.
Leta irakwiye kuraba uko yogira nyene kugira nk'amavuta bakayakora ko amatagisi arengeje, kuko n'ubu yarangwe bakaca mu kitagisi ndende acha adandaza higa ya takisi wa munyagihugu muto nawe akacha atsimbwa kubera we waje kugurutwara harira nawe wapesheye hano itagisi yabayendende udandaza higiri yo takisi rombo busa no gukoreye leta
ukuvuga urazi ko udandaza nga ha mugasha ukuntu twaza amatagisi hari naho bishye ugasanga udandaje baducaka ikurutu imwe amafaranga 8 ugiye gusuka mu isoko detaya gacha abugura 1000. Ukuvuga iyo tagisi ni ndende kuko tutara umuntu bishoka ngaha inka honyene ibugura hafi muri 3 cyangwa 2,000, ariko ibidimo yaguzwe 50,000 amahera agacibugura 8,000. Iyo tagisi kirenza
ingora ntizibura kubera yuko usanga umuntu afise amikoro make, hanyuma amavuta yamara kuba azimvye, ariko aragura ubufu, ariko aragura igitoki, agura ibiharage, agacyabura amafaranga yo kugura amavuta. Uravye akarere turimwo k'intara ya Bubanza kigazi kirahaba, nibaza yuko biva kwigurirana ry'abantu kugira ngo amavuta bazimbye, kuko nko mu ntara ya Bubanza ntiyabwiriza kuba azimbye cyane, ayandi nayo ngira ngo akazaraja mu ntara nyinshi ikigazi kitarimwamo. Ko nk'ubu yandi baza ko arashoka cyane nko mu ntara za Ruguru mu Kayanza, Ngozi, bigashya bituma rero mu ntara ya Bubanza ikigazi kigira ibeyi cyane gusumba uko cyaho.
Mbere n'abajejwe intwaro ngaho mu ntara ya Bubanza nuko babibona, inosanda yizeye arongo izone kivyuka
nuvuga amavuta muri zone kizyuka canke mu ino komine amavuta araboneka ku bwinshi ariko gasanga igiciro ni kinini ariko tugerageje kubiraba turazone mu isoko nto bigenda kiguma ari kinini kubera iko amavuta arangurwa ku bwinshi yaba twayaro haguma ngaha mu isoko zacu twayariye ku giciro gito cyane ariko no munsi igiciro ni kinini cyane wasanga kiri ku noti ya 2 cyabara ku giciro cy'umwe n'amajana 1,800 mwoce dusanga rero byavuye yuko baza kuyarangura ku bwinshi aja mu yandi masoko atandukanye nk'umuye nk'akarore nko mu isoko ya Kayanza urasanga hadza nk'imodoka zine zano zitandatu zirondera amavuta y'amamesa ugasanga rero baguza amabido menshi cyane bashe bayapakiza agenda mu Kayanza bacu usanga rero icyo giciro kizokamara kinini kubera yuko aboneka ku bwinshi ngaha ariko akaboneka acarangwa kugenda handi ha
nkuko ibiharuro bitangwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe umwimbo bigazi mu Burundi OHP kivyerekana intara ya Bubanza izubugira kabiri mu mwimbo w'ibigazi nibyikomokako inyuma y'intara ya Rumonge nayo mu kigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro Istebu kigazi kirimo mu ntara 10 kuri 18 zigize Burundi kikaba kirimwa ku mahegitari 2,500 by'isi ndimwa mu mugambi w'igihugu ujejwe iterambere ry'uburimyi programme nationale d'investissement agricole bemeza ko ikigazi cinjiza mu kigega cya leta amafaranga arenga $25 million z'amadolari ya Amerika kikaba giterera kabiri nibicindwi mu mwimbo rusangi w'igihugu produit intérieur brut uwo mugambi umenyesha ko atagikozwe ibice 10% buri mwaka by'umwimbo ushobora kugabanuka mu gihe indwara zifata ikigazi na cyane cyane mu burengero bw'igihugu mu ntara ya Bubanza na Cibitoke zitogwanywa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi yatsinzwe mu rubanza yari maze imyaka 2 iburana mu rukiko rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Yari yarareze yanga umukuru w'inama ishinga amategeko y'uwo muryango umunyarwanda Martin Ngoga. Urubanza rero rwasomwe uyu munsi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri mu Rwanda I Kigali yabikurikiranye araduye inkuru irambuye.
Ni ikirego cy'u Burundi cyiyamiriza gutwara inama nshinga amateka yako karere ka EAC. Nestor Kayobera aburanira u Burundi yemeza ko ico kibanza cari kigenewe u Burundi kumunyarwanda yatowe hawonyanzwe amategeko mu kwezi kwa 12 umwaka w'2017.
Twe twitwaye dusaba yuko Sentayo fata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya yara banze guhagarara mu cyaha cyatwavye yuko amategeko mu gutora umukwira amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga ukwira amashinga amateka ikora cyaca kubijaya nibitigiri biba bihari mu batora abashinga amateka barundi ntibatoye n'abashinga amateka batanzania ntibatoye ariko ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko n'imiburiburi ica gatatu cy'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye ivyo bitigiri ntivyakurikijwe nico cyo twashobora yuko bovuga yuko amateka atakurikijwe hanyuma amateka atakurikijwe murazi ivyo bikurikira nuko amatora asubirwamo bakurije amategeko kuko murabona mu gihe twokwemera yuko ibihugu bitatu bija hamwe bigatora mukuri n'amashinga amateka ibihugu bibiri bitarimwo ejo hashobora gufata hashobora kuza yindi ntumbero ibihugu bitatu bigafata ingingo ejo hazaba utera igihugu cy'u Burundi bishimikije ingingo yigeze gufatwa n'umuryango muri kahise.
Kuri uyu wa kabiri sentare nkuru y'uwo muryango yasomye ingingo ya nyuma. Umucamanza Madame Monica Kariegira Mugenyi aturuka mu gihugu cy'u Buganda ari nawe atwara abacamanza b'igisata ca mbere cyo sentare niwe yasomye urubanza.
It is abundantly clear that the production of prima facie evidence is essential to putting a response.
Ati biragaragara ko babwirizwa kuboneka ivyemeza bikwiye bicigikira iki kirego cy'u Burundi tubihuje n'ivyemeza hamwe n'ivyabona vy'uburegwa niyo dufatira ingi yatanze bigaragaza iho nyangwa ry'amategeko mwitogwa ry'ubutwara inama nshinga amateka dutegetse ko ikiringo ciwe cubahirizwa.
The assembly's rules of procedure in the result with tremendous respect
kubwo Rwanda rwa leta y'u Burundi. Maitre Nestor Kayobera aragaya ugwaciwe naho atavyinshi yabwiye bamenyesha makuru iyo atari nzeza ku gihugu ciwe. Kukibazo ko azokunguruza canke atazokunguruza urubanza, Kayobera yavuze ko akiri kare kugira ngo agire ica bivuze ko. Ku rundi ruhande, Fred Mukasambide umwe mu bashinga amateka yaburana ku ruhande rwa Martin Ngoga yankwa no Burundi, wewe arashima iyo ngingo.
Court has okayed to the extent that the speaker as he was elected shall be up to the very end of the life of the fourth
ati senarije kwemeza ko utware na mashinga amateka abwirizwa gutwara gushikikira ingo ciwe giheze. Senteriteje agaciro ikirego cy'u Burundi, turasaba ko atagihugu na kimeco subira kuza kutubuza amahoro mugihe turi mu kazi kacu. Ivyo abategetse bacu bafise bashikiriza babibwira na mashikira nganje canke inama y'abakuru b'ibihugu ubwabo, kuko twebwe turigenga nk'abatowe n'abanyagihugu. Bamenye ko ari twebwe gusa twatowe muri kano karere, hanyuma batureke ke dukorere abanyafrika y'ubuseruko yaba leta y'u Burundi canke ikindi gihugu. Batureke twigenge koko, bamenye ko ubu tutagikorera igihugu kanaka. Ivyo twabisize inyuma. Abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka mu gihugu ca Kenya babona ko izo mpare zifitaniye isano no kutumvikana mu vya politike hagati y'ibyo bihugu bibiri, Rwanda no Burundi.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase no Burundi, urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye. Tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere. Tutaviri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mwitarambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya.
Ikiringo c'inama nshinga mateka ca uragiteye impari ni kigira kane. Ubwa mbere hatwaye mu Tanzania iyo nama nshinga mateka igitangura kubaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika muri 2006, hakurikiye uturuka muri Kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika muri 2012, hanyuma Buganda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika muri 2017. Iyo nama nshinga mateka igizwe n'abashinga mateka 54 baserukira ibihugu bitandatu bagize karere ka Yase, arivyo Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Pierre Clavé ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Mu kanya gato turaba dusezeranyeho, ariko Fideli wakurikiranye imikino y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu muri Misiri mu mwitsinda rya F, imikino yarangiye.
Yarangiye irangiranye mu rukino hagati ya Benin na Cameroon arubusa ku bundi, mu gihe Burundi hagati ya Ghana na Guinea-Bissau, Ghana yatsinze Guinea-Bissau ibitsindo bibiri ku busa. No kuvuga rero ko Cameroon na Ghana bivyo byunguruje muri kimwe cy'umunani.
Mukanya rero imikino ya nyuma ni muri mu itsinda rya E.
Angola iza guhura na Mali, mu Mauritania iza gukina na Tunisia.
Ubwo ni saa tatu y'ijoro ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda shuti mwese ko mungana, turabashimiye cyane. Mugira umugoroba mwiza. Mukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika, murakarama.